Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Diane Nkurunziza.
Turi kwigenekerezo rya mbwiruhuhuma mwaka 2022 hadiyo Nzamba gateka kawe amakuru tugira ngo tubashikirize kuri uyu wa mbere agizwe n'ingingo nkurunkuru azikurikira. Ubugizi bwa nabi burabandanya kuvugwa mu gihugu, umwe mu bunguruza abantu yaraye yishwe n'uwo yari yunguruje aho ni mu gisagara cya Kayanza. Umugwi w'abayobozi bakuru uherutse gushinga ibiciro byo kwiyunguruza urakurira inkoni kugishitsi umushikiranganji w'ubudandaji ko udashobora kwisubira ko ku ngingo wafashe ibisigura ko abo bayobozi bafise uyundi bayoboka atari umushikiranganji uwo nawe ngo yogomba gatanga imihoho. Muraza kubyumva mwidonido. Mukurangiza no makuru tuza kubabwira ayajanye n'inkino, tugaruka mu nkino z'igikombe cya Afrika mu mupira w'amaguru cyaraye gitahukanywe n'igihugu cya Senegal bitoroshe, nayo mu Burundi umugwi wa Bumamuru w'intara ya Cibitoke niwo uza ubwa mbere mu nkino z'igikombe cy'igihugu. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mukanya isase, nimuje kure mukanya twinjira mido nido ryayo.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turasubiye kubaha ikaze mu makuru twabateguriye, tuyahere mu makuru ajanye n'umutekano muke. Umugabo w'imyaka 23 yarazwi ku izina rya Henovandi Kuriyo, yahora akora akazi ko kunguruza abantu ku ipikipiki mu gisagara cya Kayanza, yaraye yishwe atemagujwe umupanga n'uwo yari yunguruje. Ibyo bikaba byabaye ku mutaga wo kuri uyu w'Imana ku muhana w'uwo yari yungurujwe nk'igihe cy'isahindwi ku musozi Kivuruga wo muri komine Gatara. Umuntu umwe yikekwa ko yoba yarafadikanije icyaha n'uwo muhungu yamaze kuyanyaga, akaba yarafashwe ku mvo z'amatohoza. Ni inkuru tubaza Jean-Marie Ndabashinze.
Inkuru ziva ku musozi Kivuruga wo muri komine Katara mu ntara ya Kayanza, ari naho iryo bara ryabereye, zivuga ko uwitwa Prosper Nezegwe wo kuri uwo musozi nyine yasavye Renovandi Kuriyo yagendeje ipikipiki kumwunguruza akamushikana imuhiri we. Bamaze kuhashika, uwo Prosper Nezegwe yaciye amuhamagara ngo ibamwinjire mu nzu abone kumuriha amafaranga yiwe, niho yaca atora umupanga aramutemagura ahereye mu maso makaracika. Yahavuye akwegera ikiziga mu kinogo cari kiri mu kigo, agihamba gicuritse arafurira, ariko hasigara haboneka ibirenge gusa. Niho nyina w'uwo mugabo yashika abona yuzuye ko amaraso, acarakekwa ko yoba yarahejeje kugandagura umugore wiwe kuko bari bamaze iminsi mu ruhagarara. Ariko nawe ntiyari yamenye ibyabereye mu nzu iwe kuko yariko arakinjika, kandi uwo yishwe ntiyaronse n'akanya ko kuvuza induru. Niho rero nyina w'uwo mugabo yagirizwa icaha, yacata induru ku munwa, abantu barashwa baduka, ariko uwo mugabo wewe yari yamaze gutungwa nayo yameze. Abajejwe intwaro bahavuye bazura ico kiziga bakijana mu ruhukiro rwo mu bitaro bikuru vy'intara ya Kayanza kugira ngo azohambanwe iteka. Amakuru ava ngaho iryo bara ryabereye, ababanyi ngo ntibumve igituma uwo mugabo yishe uwo yari yamwunguruje, ariko bakibaza ko yari afise intumbero yo kumwiba iyo pikipiki yiwe. Uwo yakoze iryo bara akaba akiriko ararondegwa n'igipolisi, ariko umuntu yikekwa ko yoba yaramufashije icyo cyaha ubu akaba yafashwe ku mvo z'amatohoza. Abandi bagenzi b'uwo yagandaguwe bumvise iyo nkuru mbi, baciye baja kumuhana wiwe, baraturira inzu zine, bongera bararandagura imirima kubera ishavu. Vyabaye ngombwa ko igipolisi kihashika, ako kajagari kabona guhagarara.
Mu makuru ajanye n'umutekano kandi, imyidogo ni yose muri bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba Muramba muri komine Buhinyuza y'intara ya Muyinga intandaro. Akaba ari umunyagihugu yitwa Venanda Isenga yatemagujwe n'imipanga n'abantu bazwi, haraciye iminsi itanu ariko bakaba bacidegenza. Abanyagihugu bo bakabona ko ukudahana ivyaha biri mu bigwizi ivyaha muri iyo komine. Idonido na hawure nkengurutse.
Huko makuru radio Inzamba ikura muri bamwe mu banyagihugu bo ngaho ku mutumba Muramba bavuga ko ukudahana ivyaha bimaze kwibonekeza kenshi muri komine Buhinyuza biri mu bituma hiyongera ubugizi bwa nabi. Abo banyagihugu bakaba babishikirije inyuma yaho umunyagihugu yitwa Venanda Isenga asanzwe aba ngaho imuramba atemaguwe n'imipanga ku bice byinshi by'umubiri n'abagizi ba nabi akagarukira ku cobo aho bari bamusanze kurugiwe. Aya makuru akatumenyesha ko ivyo vyabaye mu ijoro ryo kuwa kabiri igenekerezo rya mbere Ruhuhuma. Venanda Isenga ubona indembe ariko avurirwa ku bitaro bikuru vy'Imuyinga. Nk'uko isoko rya radio Inzamba ribandanya ribitumenyesha, uyo mugwayi ntaca ashobora gushira ku munwa kuko yakomerekejwe cyane ku musaya w'iburyo. Igitangaza abanyagihugu n'abo mu muryango wa Venanda Isenga nuko bakoze ubwo bisha n'ubu bacidegembya inyuma y'iminsi itanu bakoze iryo bara. Bamwe mu banyagihugu bavuga ko ubwo bisha bwo bafitaniye isano n'imvo z'amatongo, abandi nabo bakavuga ko yagirizwa uburozi. Abo mu muryango basaba ko hoba amatohoza abakoze icaha bagahanwa hakurikijwe amategeko. Uruganda rwa radio Inzamba rwarondeye kuri telefone Komiseri Jerome Ntibibogora arongoye igipolisi mu ntara ya Muyinga kugira ngo aduhe umuco kuri ayo makenga y'abanyagihugu kuri ubwo bugizi bwa nabi, ariko telefone yiwe yari mu kibanza ca kure.
Inzamba
nayo mu gisata cy'ubutunzi umugwi washinzweho kugira ngo ushinge ibiciro bishasha mu bijanye n'ukunguruza abantu umenyesha ko udashobora gufuta ingingo ishiraho ibiciro bishasha byo kwiyunguruza. Biri mu cegeranyo cy'inama cyasohowe n'uwo mugwi ku wa gatanu w'izwi heze. Umushikiranganji w'ubudandaji yari yasabye ko uwo mugwi gufuta vyihuta iyo ngingo ishinga ibiciro bishasha washinze utabifitiye ububasha. Ido Nido na George Nimenya.
Umugwi ujeje gushinga ibiciro bishasha byo kunguruza abantu umenyesha ko wakoze mukuri uhabwa n'amategeko mu gushinga ibiciro bishasha ibiciro vyakiriwe neza abanyagihugu bose ngo kuko asaba vyiyamirije. Buri mu cegeranyo c'inama casohowe n'uwo mugwi kuri uwa gatanu aho uwo mugwi umenyesha ko udashobora gufuta ingingo wafashe kwigerekezo rya mbere Ruhuma 2022 ku biciro bishasha washinze byo kunguruza abantu. Uwo mugwi ugasaba ahubwo abawukuriye ko ari bo bufuta iryo tangazo. Umushikiranganji w'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi Marie Chantal Nijimbere mwiketse yandikiye uwo mugwi ku igerekezo rya kane kuno kwezi yahagaritse iduzwa ry'ibiciro byo kunguruza vyashinzwe n'uwo mugwi avuga ko wakoze ivyo udafitiye ububasha. Uwo mugwi wasabwe ahubwo gukora ugashikiriza uwo mushikiranganji integuro nshasha y'ibiciro vy'ukunguruza abantu kugira ngo ubushikiranganji arongoye buvyemeze bije mu ngiro. Umugwi ujeje gushinga ibiciro bishasha vy'ukunguruza abantu ugizwe n'abayobozi batanu bava mu bushikiranganji butandukanye bwegwa n'ico kibazo wari washinze ibiciro bishasha vy'ukunguruza abantu ku igerekezo rya mbere kuno kwezi iduzwa ry'amafaranga ijana ku biyunguruza mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo n'ibice 25% ku ijana y'itike yahora itangwa n'abiyunguruza hagati mu gihugu.
Federico bamvuga inyumvira yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu w'u Burundi hasigura ko uko kunyinyurana n'umushikiranganji bw'ubudandaji zerekana ko ubushobozi bw'umushikiranganji buba budafatwa nk'uko byategerezwa. Kubwiwe biboneka ko abayobozi bakuru mu bushikiranganji bw'ubudandaji bafise uwundi bumvira gusumba uwubarongoye. Bamvuga inyumvira akavuga ko iyo hatabonetse inyishu kuri icyo kibazo umushikiranganji ashobora gusezera mu mabanga yahawe kuko ingingo afata zidakurikizwa n'abarongoye. Umviriza
mu bisanzwe muri leta hariho umukuru w'igihugu, hariho icegera ciwe, hariho umushikiranganji wa mbere, hariho n'abashikiranganji abandi bose baza munsi. Rero umushikiranganji afashe ingingo abayobozi bakuru bakayanka yabisigura yuko abayobozi bakuru barafise uwo bumvira ari mukuru umushikiranganji. Muri ico gihe rero kari hagasuzuguro hagati y'umushikiranganje nabo bayobozi bakuru habwiriza guca haboneka uza gutatura ayo matati ninde atatura ayo matati muri ico gihe numukuru w'igihugu cyangwa umushikiranganje wa mbere kuko umukuru yugari hejuru cyane numushikiranganje wa mbere ahamagara abo bayobozi bakuru n'uwo mushikiranganje akumviriza ibyo bapfa hanyuma asanze ingene biba byifashe araheza agafata ingingo iyo hatabonetse inyishu mweni iyo uyo mushikiranganje arashobora gusezera leta akababwira ati jewe ndavye ingende ingingo zifatwa ntizikurikizwe ati jewe sindi mu kibanza canje rekanya ko ba president ndaguhe ubushikiranganje bwawe ushire mu yundi ariko je nkimanuro ndi bubahe biba bimwe byasigura yuko muri leta haba hariho imitwe ibiri iyo rero amaze ku imitwe ibiri n'ingi bavuga no munjira bati burya ubwami buteye kubiri ntiburamba burasenyuka kandi zimaze kwata imigaga irasenyuka namba bibaza ko ari ivyo kizoca kibi kindi kibazo ariko bibaza ko atari ivyo niba bikore mu nzira ko nibazo bitoya ariko kandi n'ingendo ya CNDD-FDD mwibuke cagihe hari ngorane hagati ya buramatari wo mu Kayanza na mustanteri wo mu Kayanza byabananiye ibintu bikayangara abanyagihugu bakaburiye baje niyo bava ibyo byose nimenyetso yuko CNDD-FDD ifite ikibazo cyo gutwara igihugu kubera ko bo womenga umwe kwari umukuru undi kwari umukuru babwizwa guhiganwa mugo muri cyo gihe nibibuka ko baba ariko barasambura icyo gihugu nyene
mu makuru avugwa mu gisata cy'imibano abanywanyi bishyira hamwe NSS gishinzwe gutegekaniza kazoza abakozi ba leta bari dogera iryo shyira hamwe aho ni nyuma yaho ku wa 30 nari mu kwezi kwa mbere guheze rimenyeshereje ko libaye lirahagaritse gutanga karuhuko ko muzabukuru bita pension kubisabiye gukukuruka batarakwiza imyaka itegekanijwe abo banywanyi bakabona kwiyongenga iho nyanga amategeko bikana bashira mu ngorane ziruta izo bari batanzwemo n'inkuru ya Trifine kandi wabo
Ugwandiko rwasohotse tariki 31 z'ukwezi kwa mbere guheze zisigura kwiyongingo yo guhagarika iyo pansiyo yafashwe mu ntumbero yo gukosora utunenge twibonekeje mu itangwa ryayo nk'uko bitegekanijwe n'ingingo ya 75 y'ibwirizwa inimero 1 akarongo gakitse 12 ryo kuwa 12 rusama umwaka w'2020 yerekeye igitabo cy'amategeko agenga ugukingira no gutegekaniriza kazoza abanyagihugu mu Burundi ariko rero abanywanyi bari basanzwe baronka ayo mahera bemeza ko bariko barabarenganya
bariko barandohohotera ku buryo barenga ku mategeko abantu duheruka gukukuruka tubyisabiye cyane twirukanywe mu kazi itegeko ry'umukuru w'igihugu iryo mwaka w'2020 ryavuga yuko umukukuruke wese abyisabiye ashobora kuronsa icyo bita pansiyo antisipe iyo pansiyo barayiduha aye muga mukirengo kitarakwira n'umwaka bashye bayitwaka
kubgaho banywanyi naho hoba hari amakosa ari karakosogwa mu gihe atari bo bayateye batoca barwa mu mporero
akaga rero tugiyemo nuko amadere twafashe mu mabanki kandi twabarejwe naye mashyira hamwe nyene cyane cyane INSS baciye baduhagareka ayo madene tutaje kuyaniha INSS niye mange rero yemere yuko ko niba baduhaye izo mpapuro yemange yuko igiye kuyaturihira kuko twe ntuzorihire ntitutareka turakora
kuri iyo myidogo uruganda rwa radio Inzamba rwakuye kuri telefone General Major Emmanuel Miburo umuyobozi mukuru wa INSS kugira ngo igire ico bivuze ko ariko telefone yiwe yari mu kibanza ca kure
mu makuru avugwa mu burimye imyidogo n'imyinshi mu barimye bo muri commune Nyabihanga intara ya Mwaro bidogera ishira hamwe ribaho umwavu w'ikizungu gitwa tubura ngo umwavu barihiye amafaranga siwo uri kuratangwa bavuga ko bahabwa muke bagereranije n'uwo bari biteze bagasaba ko abarongo ishyira hamwe tubura bo kwikubita gashi bakabaha umwavu barishe inkuru twateguriwe na Josephine Jones Nkunzimana
abo bari mwibo muri komine Nyabihanga bavuga ko batumye ifumbire nk'uko bisanzwe baciye muri iryo shyira mu gifa tubura iryo naryo rikaba risanzwe rifasha bari mikuronko umwavu w'ikizungu no kubashikiriza ariko muri iki gice kirima kigera kabiri arico bita kurimira impeshi abo bari mwibavuze ko hari byahindutse baravye uko byahora bigenda basigura ko bahabwa igice cy'umwavu baba batumye
watumye ifuko ine amuhebere watumye umufuko umwe n'abantu ha 12 no kuvuga watu ibiro mirongo ibiri na bitanu cyangwa ibiro cumi na bibiri bitarenga twebwe ntitubona ukuntu tugiye gukora kugira ngo dushobore kurima impeshyi biragoye kuko ntitworima tutarose iyo ifumbire ntibigeze bavuga neza ingorane zahabaye byari bikwiye yuko haboneka inzigura zimeze neza tumenye uko bizogenda kuko ntibigeze bafata umwanya wo gusigurira abanyagihugu ntibigeze bafata umwanya wo gusigurira abarimyi batubwire ikibazo cyabaye
abo barimyi bidoga bavuga ko ifumbire ibagenewe yoba inyuruzwa ahubwo ikajyanwa gucuruzwa umwavu w'ikizungu bikaba bibujijwe kuwucururiza mu mabutike no mu masoko ivy'uko ishobora kuba igurishwa babivuga bafatiye ku ifumbire iheruka gufatirwa muri komine Giheta y'intara ya Gitega isanzwe ihana urubibe na komine Nyabihanga
twagombaga yuko bashobora kuba umwavu wawutatishiriza ahandi hantu kuko twarumvise yuko hariho umwavu wafatiwe mu Kirinda amakenga ntiyobora rero dusaba abajejwe intwaro n'abajejwe kitita cy'ubuzima n'ubworozi muri komine ko bogerageza bakarushiriza kuba amazi kugira ngo iyo fumbire ntibandane inyorotswe cyane icishwa ku ruhande ku nyungu za bamwe cyane za bari ariko ahari ku nyungu z'umurimyi
abarimyi bavuga ko batabona uko bagiye kuzoteragira imbuto y'impeshyi kuko bataronkejwe ifumbire ikwiye ifumbire ibura cyane niyitwa fomi imbura nk'uko abo barimyi babandanya babivuga radio Inzamba twarondeye kuri telefone Ornella Tungimana ajeje kumenyesha makuru mu ishyirahamwe tubura tumwa twamurungikiye yabusomye ariko ntiyabwishuye
nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus abahinga mu by'ubuvuzi b'inishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu urucanco rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abarembana n'abapfa urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro bigatuma ibisata bijeje amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucanco bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu zibanke
akanakamo ka Radio Inzamba agateka kawe
tubandaniza makuru twabateguriye mu gisata cy'impunzi ngo ntibarota barandura imirima yabo kuko bitari mu mico y'abarundi kurandura imirima abo ni impunzi z'abarundi baba mu ikambi y'impunzi ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania bategekwa n'abatware kurandura imirima yabo ivyo biriko mu gihe haheze igihe abategetsi ba Tanzania bafadikanije n'igipolisi hamwe n'abasubusungu badasiba kwirara mu mirima y'impunzi z'abarundi bakayirandura iyindi bakayitemagura ni inkuru tubaza Vanessa Muhiteka
inkuru ziva mu ikambi y'impunzi z'abarundi bahungiye Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania zimenyesha ko bajejwe iyo kambi n'abajejwe intwaro aho Nyarugusu birirwa barakoresha amanama impunzi bazihimiriza kurandura imirima yazo bavuga ko mbere ko bagiye kuzirosa amasuka kugira ngo n'icyo gikorwa corohe
turatangaje cyane no kubona ishyirahamwe DRC risanzwe rikorera muri leta ya Tanzania ifadikanije na Makazi ariyo MJ maze iminsi rikoresha inama mu mazone atandukanye hano Inyarugusu bavuga yuko impunzi noneho bagiye kuzotanga amasuka barakirandagurira ibitoki bakenye ngo kubera biriko birasubira kunaga ngo noneho ngo abantu impunzi ngo zibyirandagurire ngo intembetembe z'ibitoki barandure bakureho
ariko rero izo mpunzi zivuga ko ataho byabonetse ko hari abantu barandura imbuto atari mu mico gihugu cya Tanzania bavuga ko mu mico y'abarundi kizira kikabyirizwa
itumvikanywe kumwe n'impunzi aho impunzi zavuze ziti nicyo y'ikirundi nta muntu arandura imbuto cyangwa ngo ateme imbuto ibyo twabibonye hano iwanyu muri iki gihugu cya Tanzania twebwe rero bajya abantu bahenze amafaranga 35,000 ku basumusungu baje kubitema b'abakongomani n'abarundi ati murongera mu bahembe barangize igikorwa mwari mwarabashinze twebwe impunzi ntizishobora gukora ibyo bikorwa byo gutemagura no kurandura imbuto
mumenye ko hari ikiringo kiringa umwaka harandagurwa imirima y'impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania ikarandurwa n'urwaruka rw'ico gihugu bita abasungusungu Izo mpunzi ntizemerewe gukora ico cose gishobora kubafasha kuko amabutike yose izo mpunzi zahora zikoreramwo mu ntumbero yo kwiyungunganya yabomowe. Abajijwe guharanira agateka k'impunzi bakabona ko ari agatotezo kagamije kubatahukana ku nguvu biciye inyuma y'amategeko agenga impunzi.
Radio Inzamba ntiturashobora kuronka abarongo ikambi rya Nyarugusu ngo batange umuco kuvyo bagirizwa n'izo mpunzi. Dusozera makuru twabateguriye mu makuru ajanye n'inkino igihugu cya Senegal caraye kibaye cya 15 gitwaye igikombe cya Afrika mu mupira w'amaguru inyuma yaho vyanse ko kibishika ko mu mwaka wa 2022 hamwe no mu mwaka wa 2019 mu mupira w'amaguru mu Burundi naho mwihiganwa igihugu cyose Bumamuru iracari mu kibanza cya mbere nayo muri basket inkino zo kurondera imigwi izoja mu ihiganwa ry'igihugu cyose zarabandanije mu mpera y'ino ndwi turangije ni inkuru dushikirizwa na Valerie Mucho.
Izo nkino zari zimaze hafu kwezi ziriko zirakinwa muri Kamerune zaraye zirangiye rero igikombe cegukanye Senegal mu rukino rutari goroshe inyuma y'iminota 120 iyo migwi yaranganya niko kwikora kuri za penalty zatumye Senegal itwara ico gikombe ubwa mbere kuva ico gihugu gihiganwa mu mahiganwa ya kane mu kwinjiza rero ama penalty 4-2 ya Misiri. Uwo mugwi wa Senegal muri kane iherutse mu mwaka w'2019 wari washitse mu rukino rwa nyuma utsindwa na Algeria igitsindo kimwe ku busa. Mu mwaka w'2022 naho niyo yakina ubwa mbere urukino rwa nyuma rwa kane itsindwa na Kamerune kuri za penalti 3-2. Mukamenya ko ico gihe penalti ya nyuma yahushizwe n'uwitwa Aliou Cissé ubu asigaye ari umumenyereza wa Senegal. Yaraye rero ashumbushijwe mu guha igikombe ca mbere igihugu ciwe. Kugira bahimbaze neza iyo ntsinzi umukuru w'igihugu cha Senegal Macky Sall yaciye amenyesha ko uno munsi wa mbere ari akaruhuko ku bakozi bose kandi ko bazohuhemberwa. Mwomenya ko ivyo bihugu bizongera guhura mu kwezi kwa gatatu mu nkino zo kurondera ibihugu bizoja mu gikombe cisi kizotangura igenekezo rya 2021 ukwezi kwa 11 gushika igenekezo rya 18 ukwezi kwa 12 uno mwaka mu gihugu cha Qatar. Mudushimwe twahawe abakinyi ku giti cy'umwe Vincent Aboubakar wa Kamerune niwe ehejeje higanwa yinjije ibitsindo byinshi gusumba bose aho yashikanye ibitsindo 8. Edouard Mendy atogwa nk'umunyegori yasumbije abandi na Sadio Mane yatowe nk'umukinyi yarushije abandi muri iryo higanwa. Igikombe cya Afrika kigira icya 34 kizobera muri Cote d'Ivoire mu kwezi kwa gatandatu umwaka 2023. Mu mupira w'amaguru naho mu Burundi ihiganwa ryarayisozereye indwi igira ya 21. Buja City yatsinze Royal FC bitsindo 3-2. Kayanza United yirahiye Vitaro mu kuyitsinda ibitsindo 3-0. Musongati yatsinze Burundi Sport Dynamique ibitsindo 2-0. Top Junior itsinda Message Ngozi ibitsindo 2-1. Rukinzo nayo itsinda Le Coco igitsindo 1-0. Olympic Star yanganije na Flambeau de l'Est igitsindo 1-0. Ni nako vyagenze hagati ya Flambeau du Centre na Aigle Noir. Nayo Bumamuru yanganije na Atletico New Oil ubusa kubundi. Bumamuru rero iri mu kibanza ca mbere ikaba ifise amanota 48 igakurikirwa na Atletico New Oil ifise amanota 38. Muri basketball naho inkino zo kurondera imigwi izitabira ihiganwa ry'igihugu cyose zirabandanya mu gisagara ca Bujumbura. Urunani rwatsinze Kerne ku manota 62-46. Jim Kanaya tsinze Remesha ku manota 78-78. New Star itsinda Dynamo ku manota 67-68. Nayo Lizipo batsinze Mutanga United ku manota 88-69. Imigwi ya New Star, Lizipo n'Urunani ntiratsindwa. Nayo Dynamo, Muzinga na Mutanga United ntiziratsinda na rimwe mu nkino zibiri zimaze kuba.
Amakuru twariko turabashikiriza ni hano agarukiye. Murakoze mwebwe mwese mwari muduteza abiri bakoze bagenzi banje bafashije kuyatororokanya. Diane Nkurunziza mwari kumwe ndabifurije ijoro ryiza naho ubutaha.